Iri ni Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese mwaramukanye Imana. Abandi namwe mwiriwe neza, mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Nervale twadugije ayo rero bakavuga rero yuko ngo batoya ronka mugabo bikaba byadugijwe bivuye mu nama y'ababyeyi kubera ibiciro byaduje cyane.
Uwo ni Frere Rino Ndayiragije, umuyobozi w'ishuri ryigisha imyuga ryitiriwe Musenyeri Mikayire Ntuyahaga riri muri komine Bukeye y'intara ya Murambya mu Burundi, avuga kwiyongerwa ry'amafaranga y'ishuri. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Ni nyuma y'amakuru hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi migezwaho na mugenzi wanjye Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, baramutse neza.
Baramutse Genia. Amakuru tuyahere mu yavugwa muri Afurika. Abakuru b'ibihugu bigize umuryango umwe bwa Afurika barafashe ingingo kuri uyu wa mbere yo gusubira kwemerera igihugu cya Maroc kwinjira muri uwo muryango. Amakuru atangwa na perezida wa Senegal Macky Sall n'umushikiranganji wa Sahara w'uburengero w'imigenderanire n'amakungu Mohamed Salim Ould Salek avuga ko abakuru b'ibihugu 39 kuri 54 bigize umuryango umwe bwa Afurika bemeye igaruka rya Maroc mu bumwe bwa Afurika. Mu kwezi kw'indwi niho Maroc cyatangura gusaba gusubizwa muri uyu muryango cyari cyavuyemo mu mwaka w'1984. Cyari cyavuyemo inyuma yaho cyankiye ishingwa rya Leta. Ishingwa rya Repubulika y'Abarabu ya Sahara yatangajwe n'umuhari Polisario wari ufashwe mu mugongo n'igihugu cya Algeria. Igaruka rya Maroc muri uyu muryango ntiryashimishije bose nka Algeria na Afurika y'Epfo, ibihugu bibiri bikomeye ku mugabane wa Afurika. Uwahoze ari umukuru w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, umunyafurika y'Epfo Nkosazana Dlamini Zuma, yaragirijwe akatari gake na Maroc ko kugerageza kuburizamwo uwo mugambi. Umushikiranganji wa Somalia w'imigenderanire n'andi makungu amenyesha ko ababajwe n'itegeko ryafashwe na Leta z'Ubumwe za Amerika ribuza abanyesomalia kwinjira muri Amerika mu kiringo cy'agateganyo cy'iminsi 90. Avuga ko yizigiye ko abategetsi ba Amerika bazokwisubira ko kuri iyo ngingo. Mu kiganiro yahaye Ijwi rya Amerika kuri uyu wa mbere, Abdusalam Hadliye Omeri yatangaje ko iyo ngingo ifashwe mu gihe Somalia cyari gitanguye gusubira inyuma y'imyaka kimaze mu ntambara. Abajijwe icyo leta yiwe igiye gukora kuri ingingo, yatangaje ko leta ya Somalia izokorana kugira igire ingingo ifashe nayo ku ruhande rwayo. Mwomenya ko leta ya Amerika isanzwe ifasha Somalia kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Al-Shabaab. Abasirikare ba Amerika nabo barigishije inteko za Somalia indege za drone za Amerika zarishe indongozi zitari nke za Al-Qaeda muri Somalia, zirimo Ahmed Godane yari mu ndongozi zikomeye za Al-Qaeda mu kwezi kw'icyenda mwaka w'2014. Tukiri kuri inkuru nyine, Nkosazana Dlamini Zuma ahejeje kurangiza amabanga yo kurongora ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, atangaza ko ingingo yo kubuza abanyagihugu b'ibihugu bitatu bya Afurika kwinjira muri Amerika izogira ingaruka mbi kuri Afurika nzima. Yabitangaje ejo ku wa mbere imbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika mu nama ibahuza buri mwaka iriko ibera i Addis Abeba muri Ethiopia. Mwamenya ko ibihugu bya Afurika byafatiwe iyo ngingo ari Libya, Somalia na Sudani bigwiriyemo abayisilamu kandi bisanzwe bifitaniye imigenderanire icumbagira na Amerika. Amakenga nk'ayo ashikirizwa n'umunyamabanga mushasha w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres, aho ashimira abategetsi ba Afurika bemeye kwakira impunzi, akabasaba kugumana uwo mutima wo gutanga indaro n'urukundo. Abajijwe ingaruka ryo tegeko rizogira ku mpunzi ntacyo yishuye, ariko yavuze ko gukingira impunzi gikwiye kuba kimwe mu byo Amerika ikwiye kuzoshira imbere muri kazoza. Igipolisi cyo mu gisagara cya Quebec muri Canada cyagiriza umunyeshuri yiga muri kaminuza kuba ari nyuma y'igitero cyahitanye abantu batandatu gikomeretsa abandi umunani ku musigiti w'abayisilamu ku munsi w'Imana. Alexandre Bissonnette w'imyaka 27 niwe ashirwa kugwa bwicanyi umushikiranganji wa mbere wa Canada Trudeau yise igitero cy'iterabwoba ku bayisilamu. Abantu barenga 50 nibo bari mu musigiti w'abayisilamu i Quebec igihe ico gitero cyaba ku munsi w'Imana. Umuvugizi w'igipolisi mu gisagara cya Quebec Christine Colombe yatangaje ko abafuye bafise imyaka iri hagati ya 35 na 70 akamenyesha kandi ko mu bantu umunani bakomeretse batanu barembye cyane. Ubirigi nabwo bwohereje mu Faransa Mohamed Abrini yagirizwa igitero cy'iterabwoba cabereye ku kibuga cy'indege i Paris ku murwa mukuru w'Ubufaransa mu mwaka w'2015 kugira acirirweyo urubanza. Abrini yagirizwa kuba intandaro y'igitero cabaye itariki 13 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2015 igitero cyahitanye abantu 130 gikomeretsa abaharurwa mu majana. Iminsi ibiri mbere y'uko ico gitero kiba i Paris ku murwa mukuru w'Ufaransa amasanamu ya kamera yerekanye Abrini ari ku gituro cha bus i Paris ari kumwe na Salem Abdeslam avugwa kuba ari we mugizi wa nabi wenyene yarokotse muri ico gitero cabereye i Paris ku murwa mukuru w'Ufaransa.
Aloizi urakoze. Nchuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook ijambo ni radio yacu. Kugeno nho mu karere k'ibiyaga bigari umucamanza mu rukiko rwa gisirikari mu Rwanda yarayafashe icyemezo cyo gukomeza gufunga Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka igihe cy'iminsi 30. Ni nyuma y'ubusabe bw'ubushinjacyaha buvuga ko bukimukoraho iperereza ku byaha bumukurikiranyeho. Lieutenant Seyoboka wahoze mu ngabo zatsinzwe ubushinjacyaha buramurega ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu. Ibyaha byose arabihakana. Inkuru ya mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Eric Bagirubusa.
Ni cyemezo umucamanzu kuri inteko iburanisha Major General Muhigirwa mu rukiko rwa gisirikare Nyamirambo yasomye mu gihe gito ruhande rw'uregwa rudahagarariwe. Hari gusa ruhande rw'ubushinjacyaha bwa gisirikare buburana na Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka. Ubushinjacyaha busaba ko Lieutenant Seyoboka yabakomeje gufungwa by'agateganyo bwabwiye urukiko ko bugikora iperereza ku byaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu bukurikiranye kuri uyu wahoze mu gisirikare cy'ingabo z'u Rwanda zatsinzwe. Ubushinjacyaha avuga ko kugeza ubu bumaze kubaza batanga buhamya barindwi gusa kandi ko hari abandi bukeneye kugeraho bukabona kwinjira mu iburanisha ry'urubanza mu mizi. Lieutenant Seyoboka kuri ubu busabe bw'ubushinjacyaha avuga ko nta mpamvu n'imwe ifatika yatuma akomeza gufungwa by'agateganyo. Avuga ko mu gihe yabazwaga n'ubutabera bw'u Rwanda ku byaha ubushinjacyaha bumurega, nta kintu na kimwe gishya yasanze mu bikubiye mu idosiye ya mbere y'inkiko gacaca zamuhamije ibyaha, agasaba ko urubanza rwakwihutishwa akaburana mu mizi rukava mu nzira. Umunyamategeko umwunganira Robert Inkunda batware nawe inyunganizi ye kuri iyi ngingo ntiri kure yaseyoboka, nawe avuga ko ubushinjacyaha butagaragaza impamvu nyamukuru bushingiraho busaba kongera igihe cyo gukomeza gufunga by'agateganyo Lieutenant Seyoboka. Uyu munyamategeko avuga ko kuba ubushinjacyaha buvuga ko bugishakira ibimenyetso ku batangabuhamya batanze ubuhamya muri gacaca, ibyo ubwabyo nta shingiro bifite kuko urubanza rwa gacaca umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yarutesheje agaciro mbere yo kuburanisha Lieutenant Seyoboka. Impaka z'impande zombi ziburana umucamanza mu rukiko rwa gisirikare yazisuzumye maze yisunze inkingo z'amategeko yemeza ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bufite ishingiro. Yavuze ko ubusabe bw'ubushinjacyaha bwabutangiye ku gihe kandi mu buryo bwubahirije amategeko. Umucamanza Majoro Muhigirwa yemeje ko ubushinjacyaha buhabwa igihe bukanoza iperereza bwatangije ku byaha bukurikiranyeho Lieutenant Seyoboka. Umucamanza yategetse ko Lieutenant Seyoboka akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 ahereye ku munsi afatiyeho icyemezo. Yibukije ku ruhande rw'iregura rugifite iminsi 5 yo kujuririra iki cyemezo. Lieutenant Henri Jean-Claude Seyoboka w'imyaka 50 avuka i Kigali mu karere ka Nyarugenge hazwi nko mu Kiyovu. Yahoze ari umusirikare mu ngabo zatsinzwe zo ku butegetsi bw'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Uyu mugabo yabarizwaga mu itsinda ry'abasirikare barashisha intwaro ziremereye yageze mu Rwanda mu mpera z'umwaka ushize wa 2016 avuye mu gihugu cya Canada aho yakoreraga ibikorwa by'ubucuruzi. Uwa kabiri woherejwe mu Rwanda n'igihugu cya Canada kuhaburanira ibyaha bya genocide nyuma ya Bwana Leo Mugesera. Ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bine bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu bukeka ko yabikoreye mu Rwanda mu 1994 akiri mu ngabo z'igisirikare cyariho ku butegetsi bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Ibyo ni icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide, icyaha cyo gucura umugambi wa genocide, icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato, n'icyaha cy'ubwicanyi nk'icyaha kibasiye inyokomuntu. Ibi byaha byose riye tunase yoboka arabihakana akavuga ko ari ibihimbano. Inkiko gacaca z'Inyarugenge zari zaramukatiye imyaka 19 y'igifungo adahari. Ehka bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi. Abanyeshuri bo mu ishuri ryigisha imyuga ryitiriwe Musenyeri Michael Ntuyahaga riri muri komine Bukeye intara ya Muramvya bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana izamurwa ry'amafaranga y'ishuri yakuwe ku 19,650 agashyirwa ku 25,000 ku gihembwe. Mu kiganiro Frere Rino Ndayiragije uyobora iryo shuri yagiranye na mugenzi wacu Diane Ninahazwe yatangiye amubwira uko ibintu byifashe.
Abanyeshuri babyutse isaha 9 z'ijoro, umunyezamu aratubyura turagenda kuraba, duce dusanga bamaze gusimba portaye baca baja kuri stade yo mu Bukeye, arahaguma gushika saa 12 niho baca bafata ibarabara ifata Bujumbura, mugabo baca baragebriya baca baca mu misozi bafata direction iji Muramvya, niho abapolisi baciye barabagumiriza ngaho bo icyo bashaka kwari gushikira deteye wa muture ingorane bafise. Nace bavuga yuko ari Minervale twadugije, ayo rero bakavuga rero yuko ngo batoya ronka, mugabo bikaba byadugijwe bivuye mu nama y'abavyeyi kubera ibiciro byaduze cyane. Tubona yuko igice cya kabiri tutoshobora kukimara kuko iki gice cya kabiri cyose tukaba tutari bwaronke subside za leta kuko ari ecole ya regime d'interna.
Ariko abavyeyi bamwe baranavuga ko batagishijwe inama batigeze babwirwa izo ngorane imbere y'uko mufata iyo ngingo.
Oya, yese kiretse abatashoboye kwashika nibo boca bavuga yuko batagishije inama. Haraza abavyeyi atari bake arashikije ibyumviro barumva yuko hako duhagarika tukabaha intica ntikize abavyeyi baterere hanyuma rero tuheze tubandanye tugaburira abana omwe turabe yuko boshika mu gice bomara iki gice cya kabiri.
Mwavyumvikaniye mu nama yabahuje ryari?
Ya hari tariki 15 z'ukwezi kwa mbere.
Ico gihe mwarumvikanye ko bija mu ngiro muri kino gice cha kabiri canke habayeho kuvugana kubanza gutenyenya hama mukadosura kuvyiga?
Oya, yere baranadusabye ama nimero ya mobile bayacishe kuri eco cache, abandi turabaha nimero do konte y'ishure kuko twashaka ko boca bayarumbika muri trimestre nyene turabe yuko twogiheza tubasubira twogasumira muri trimestre. Kandi abavyeyi bamwe warishaka n'abatari baje mu nama bamwe bariko barayarungika ku maiko kashe, gusa abanyeshure baciye birevorota yuko ngo abavyeyi ngo ari nk'ibijuju ngo twapfuye kwiba pompamwo ngo bapfa kwemera ibyo badashoboye.
Abagize iyo miyerekano canke yegeregere ni uruhande rw'abana abavyeyi batari bitabiriye inama canke baravanze?
Bose twasanze bavanze n'abari bararishe barimwo mu bo twabona basohotse hanze.
Abo banyeshure bakavuga ko bategekanya kuguma muri iyo yegeregere gushika ryari?
Oya, mu byumviro bavuze tumaze bamaze kubasigurira kandi turababwira yuko tudasubira inyuma. Ubu ariko turumviriza ibyumviro bya bamwe bamwe turababwira yuko ayo mafaranga umwe turabe yuko bogera no mu maegizami.
Muravuze yuko kimwe mu vyatumye muduza ayo mafaranga ariyo agatererano ka leta irinda guha amashuri afise uburaro mutararonso, hari icizere canke hari impango mwahawe yuko mugiye kukaronka vuba?
Oya, kwene nta cizero dufise. Kenshi bahora baca bayarungika ubwo nyene igice gitanguye abanyeshuri bahora binjira mu ndaro ari ku makonte. Igisaha ndiko ndavuga nta yariko kuri konte amweke agiye ko mu minsi.
Bamwe mu bana bariko barakora iyo myerekano hariho abafashwe n'igipolisi baba bagera kuri 5, vyifashe gute? Bashoboye kurekugwa canke bagumijeyo bagirizwa iki nimba ariyo bakire?
Abajeje intwaro bamaze kuza bakabaraba na twe turongoye ishure tukagenda n'abajeje iz'indero twagiye aho bari bakoraniye turabatora, n'abari basabagiye mu misozi tugenda tudatura turabatora kwari kubapfunga mugako
rukuba kubanza kuba barabashira hantu ati babake baza kubatora aca baza mu bandi tuguma tubazana ku ishure baherekejwe n'abajeje umutekano.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Tuve mu Burundi tujye muri Tanzania. Ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba birimo kurebera hamwe ukuntu uyu mwaka wazarangira byamaze guhuza uburyo bwo kuvuzanya hakoreshejwe ubwishingizi mu kwivuza mituelle de santé hamwe n'ibyerekeye gutanga amafaranga y'imperekeza ahabwa umukozi wageze mu zabukuru sécurité sociale. Ibi bireba abakozi bava mu gihugu kimwe bajya gukorera mu kindi ku mpamvu zitandukanye. Inkuru ya mugenzi wacu Urarusha Pierre Claver niyo nkuru.
East and Central Africa Social Security Association ishami rihuza inzego zo kuvuzanya no gutegekaniriza kazoza abakozi muri Afrika y'Ubuseruko na Afrika yo hagati n'iryo ryatumwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta kugira ngo rigire umugambi utomoye wo gufatira ko uwo mugambi uzotuma abakozi bava mu gihugu kimwe bakaja gukorera mu bindi bihugu bunguka haba mu ntererano batanga canke ingene gutegekanirizwa kazoza kuri bo byo bandaniriza mu bihugu bagiye gukoreramwo. Frederic Ntimarubusa n'umurundarongo iryo shirahamwe.
Umuntu yarakoze nko mu Burundi akaja mu Rwanda akabandanya akora hama akagira yuko aja muri pension, twifuza yuko ivyo bihugu bibiri bija hamwe kugira ngo uwo muntu azaronke pension ikwiye nta ntihagire ahatakaze. Ivyo rero twashaka ko biba mu bihugu byose byo muri aka karere. Shimi ngene Burundi n'u Rwanda kuri ico kibazo ngene bagikora neza abanyarwanda bakuzi Burundi hamwe bagasubira Rwanda amafaranga yabo yinesesi Burundi rayarungika abarundi bakuzi Rwanda hamwe bakaza gukuri Burundi RSSB Rwanda irayarungika. Tugashaka rero ko biba hagati ya Tanzania n'u Burundi, hagati ya Tanzania na Kenya, hagati ya Kenya na Zambia ya Uganda na South Sudan kugira ngo abantu boroherwe kubera urabona ko ivyo akazi muri iki gihe bitoroshe. Umuntu ahakaronse bitegereza kumworoheza kugira ngo ashobore gukora atunganiwe.
Iyi ni ntumbero niyo guhuriza hamwe ivyo kuvuzanya hakoreshejwe uburyo bworoshe bwa mituelle. Uwo yahoze atwara ikigega cyo gutekaniriza kazoza abakozi INSS mu Burundi avuga ko uko byari bimeze ugwariye mu kindi gihugu yirihira amahera yo kwivuza kandi mu gihugu ciwe asanzwe ari mu ishirahamwe canke ikigega cyo kuvuzanya.
Kuburyo umunywanyi wa mituelle ya fonction publique y'u Burundi aje gukorera muri Tanzania nk'akarorero agashobora kwivuza yerekanye karate ya mituelle ya fonction publique kigega kiraba amagara y'abantu ngaha muri Tanzania kigashobora kumuvuza hakazorungika facture y'u Burundi. N'ubu Tanzania aje gukora mu Burundi hamakagwarirayo agashobora nawe nyene kwivuza yerekanye karata ya NHIF yo muri Tanzania hama mituelle y'u Burundi kazoruka facture muri NHIF. Ibyo bintu ni ibintu biba mu bindi bihugu cyane cyane nk'i Buraya muri Union Européenne. Dushaka ko no muri iyi region yacu East Africa Community biba ku neza y'abanyagihugu bacu.
Abakuru b'ibihugu baramaze kwerekana ko ubwo buryo ari nkenegwa kugira ngo akarere cyane cyane ka Afurika y'Ubuseruko gatera imbere. Banasabye ko icyo gikorwa coja mu ngiro vuba. Uba bahinga bo muri ico gisata bari mu nama yo gukuraho inzitizi zose zo kwibonekeza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho uwo mugambi uzogira mu ngiro.
Hari inama iheruka kubera Nairobi kundi uheze icyo kibazo cyaravuzwe kandi kiriko kiratera imbere. Kuburyo nibaza ko nk'umwaka uza umwaka w'2018 tuzoba twashoboye gushika ku ntambwe iboneka ku buryo abanyagihugu n'ibi bihugu byose bashobora kuvuzwa atangorane ngo kubera barenganye imbibi. Ikibazo gisigaye mu abo bita abahinga niwe ariko baragerageza gukuraho imitego kugira ngo icyo kibazo bitore inyishu byihuta.
Bitekanijwe ko hazotangwa raporo y'aho ibintu bigeze mu nama y'abahinga abashikiranganje mu bisata bitandukanye izokurikirwa n'iy'abakuru b'ibihugu bya Afrika buseruko ikazoba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Pierre Clavier ni inkuru yarusha ku bw'ijwi rya Amerika.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Inama y'umuryango w'Afrika yunze ubumwe yaraye iteraniye Addis Abeba muri Ethiopia. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye na Gaston Sendimo, vice-president wa mbere w'u Burundi, amubwira bimwe mu byatunganijwe ku munsi w'ejo birimo itorwa rya ministri w'ububanyi n'amahanga wa Chad, Moussa Faki Mahamat, ku mwanya w'ubuyobozi bw'uwo muryango.
Inama yuko inama yagenze neza kuko itabwiye n'abakuru b'ibihugu n'abashyirika amahita nka yose yo muri Afrika. Iyo nama rero yarigejwe gushaho inzego bwa mbere gushaho inzego uno munsi hakaba hagiyeho umukuru w'ishami ry'ubumwe bwa Afrika, bakaba bashyizeho n'umukuru urongoye mu buryo bita perezida wa komisiyo no kwa komisiyo yigejwe ubumwe bwa Afrika, bari bashyizeho mbere n'abandi ba komisiyo basanzwe bakorana. Ni kuvuga uno munsi etrize cyane cyari kigoye mbere twavuye twemeza n'iyinjizwa rya igihugu cya Maroc n'igishyamu gihugu bwa Afurika. Ni kuvuga ibikorwa byagenze neza cyane rwose.
Umushyanahe Moussa Faki Mahamat niwe yatowe muri icyo kibanza cy'umukuru w'ishyamu rya Afrika, akaba yahora ari umushyikiranganje ajejwe imigendane y'igihugu cya Chad, yahiganywe n'abandi bategetsi batari bake bashika bane. Murashaka kutubwira ikintu uyu mutetsi yashimwe?
Ni kuvuga ntibyari byoroshye na byo ni kuko yatowe nk'inshuro igira gatatu. Ni uko yashimwe kuko bwazi by'amatora abaye amatora, hanyuma muri amatora hahiganwa babiri agatsindwa nk'uko mubizi mu Kirundi. Urumva rero niwe yatsinze kandi ni umushyikiranganje agushyitse kandi yabishoboye. Itwe kubwacu twizeye ko atakibazo ari mu mushinga nta yazokora neza mu ishyirahamwe. Na burya twatowe n'umuperezida arongoye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, nawe nyine abizobereye kandi azofashanya kugira ngo ishyirahamwe ritume ritera imbere gusumba. Kuko aho imbere yaho tuba twize n'ingene ihinduka ry'iryo shyirahamwe kugira ngo ryokora ryisunga imibereho y'ikinyafurika cyane cyane ikoreshejwe n'uburyo butanzwe n'ibihugu byo muri Afurika kugira ngo ntisubire gukoreshwa kujya kimaze iminsi ikoreshwa n'abamu bafite amahane menshi b'abanyamburaya cyangwa abandi n'ibyo nyine twarabyize kugira ngo tubishimungire.
Muri iki gihe inama nkuru ishyirahamwe rya Afurika ikoranye, hariho ikibazo gihambaye cyane rwose kiri hagati y'Uburundi n'ishyirahamwe ry'Iburaya, eka ku byerekeye cyane cyane imishahara y'abasirikare. Inteko z'Uburundi zicungera umutekano mu gihugu cya Somalia zitararunka agashara kabo, haraheze igihe kirenga amezi 11. Icyo kibazo mwamufite umugambi ko wo kugishikiriza?
Icyo kibazo nticyashobora gushikiriza kuko ni ikibazo cyatorewe inyishu mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika, kuko twarumvikanye mbere twarabasimumye azwi ko babishyira mu ngiro. Rero twiba tubaza ko atari kibazo cyangwa kuvugana, ahubwo icyo twashikirije cyane cyane kwerekeye hariho agahembo bakwiye ko ibice 20%. Twe twasabye ko ibice 20% byofashwa n'ishyamwe rya ONU kugira ngo bisahirize kugira ngo ayo 20% biyashire kugira ngo amahera bumvikanye akwiye. Kuko ntitwaravuga kuri icyo kibazo kuko icyo kibazo twebwe ishyamu rya bose tukivugana ko kuko tukivugana ko n'ishyamu ry'ubumwe bwa Afurika kandi tukaba twumvikanye nabo nyine bazominye bavuga n'ubwo ishyamu rya Burayi twebwe ku bwacu nta makenga dufise yuko iryo shyirwa mu ngiro ryo twumvikanye ryo byenda neza.
Gaston Sindimo, vice perezida wa mbere w'Uburundi, murakoze cyane rwose ku kanyamwa duhaye.
Murakoze kutwakora namwe mbanabahezagize.
Tuve muri Afrika tugaruke inaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Donald Trump akomeje gusobanura iteka rya perezida ribuza impunzi zituruka mu bihugu byiganjemo abayisilamu kwinjira muri Amerika. Mu gihe imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ikomeje kumvikanisha ko izitabaza amategeko, abantu ibihumbi n'ibihumbi bakomeje gukora imyigaragambyo mu mijyi yo mu gihugu hose. Abo mu ishyaka ry'abademokrate nabo biteguye gushyiraho itegeko ryo kuzitira iteka rya perezida. Ibindi kuri iyi nkuru murabigezwaho na mugenzi wanjye Fidel Niyongabo.
Mu butumwa butari buke yanditse ku rubuga ngurukana bumenyi Twitter, Perezida Trump yatangaje ko umushikiranganje ajeje umutekano mu gihugu John Kelly yamubwiye ko ibintu biri ko bigenda neza umuntu aretse ibibazo biri kurushi. Yatangaje ko ibibazo bikomeye ku bibuga by'indege byatewe n'ingorane z'ivyuma vya ordinateur vyageramiye ishyirahamwe ry'indege zitwara abantu Delta Airlines. Itegeko rya President Trump ryatewe ku gikumu ku munsi wa gatanu ririmo guhagarika kwemerera impunzi ku butaka bwa Amerika mu kiringo c'imisi 120 no kuziririza ku butaka bw'igihugu mu kiringo c'imisi 90 abantu bavuye mu bihugu vya Iraq, Irani, Siria, Somalia, Sudani, Libya na Yemen. Ishigwa mu ngiro ry'iryo tegeko vyateye akajagari cyane cyane ku bibuga by'indege mu bice bitandukanye by'igihugu, aho vyashitse ko abantu bafise uburenganzira bwo kuba muri Amerika yamara batararonka ubwenegihugu babajijwe ibibazo imbere y'uko bemeregwa kwinjira mu gihugu. Umushikiranganje ajejwe umutekano mu gihugu muri Amerika, John Kelly, yasohoye itangazo ku munsi w'Imana ryarondeye gusigura ku buryo butomoye umugambi wa President Donald Trump. Yatangaje ko abona ko kurekurira abafise uburenganzira bwo kuba muri Amerika ku buryo ntabanduka bifitiye akamaro igihugu. Ku munsi wa mbere abakozi bo mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaserukira Amerika badashigikiye ingingo ya President Trump barakwiragije urwandiko uvuga ko ingingo ya Donald Trump itazoshika ku migambi yayo. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika buvuga ko buzi ivyerekeye urwo rwandiko. Ubwo buryo bwashizweho haheze imyaka itari mike kugira birekurira abaserukira Amerika kuvuga mu mwidegemvyo ku bibazo bijanye n'imigambi yo hanze y'igihugu. Mu gihe abakozi babona ko amajwi yabo atumvigwa n'abakuru babo bakoresha ubwo buryo. Mu itangazo ritandukanye ku munsi w'Imana, ubushikiranganje bujejwe umutekano mu gihugu bwatangaje ko Leta ifise uburenganzira bwo kwambura amaviza abantu igihe icyo ari cyo cyose mu gihe biba bikenewe ku mutekano w'igihugu. Ivyo vyakurikiye itegeko ryihuta rya sentare ya Leta y'i New York yabaye iraziririza iyirukanwa ry'abantu bashitse mu bibuga by'indege muri Amerika bafise viza zemewe canke urwandiko rwemewe ko basavye ubuhungiro. Donald Trump yagumye asaba ko impunzi zisuzumwa bikomeye mu kuvuga ko uburyo bwari buhari imbere yaho butari buhagije. Ku ntwaro ya Perezida Barack Obama, impunzi zasabwa gusuzumwa ku bijanye n'umutekano harimo gusuzumwa n'inzego zijejwe umutekano n'iperereza hamwe no kwishyura ibibazo bikomeye imbere y'uko zemererwa kwinjira mu gihugu. Ku mpunzi zitari nke icyo gikorwa cyafashe gushika ku myaka ibiri kugira giherahezwe. Ibihugu indwi birabwa n'itegeko rya Perezida Donald Trump biri mu ishyirahamwe ryo gufashanya ry'ibihugu vy'aba Islam. Itegeko rya President Trump riravuga ku bitero vy'iterabwoba vyabaye muri Amerika ku itariki 11 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'2021 vyahitanye abantu 300,000. Mari igihugu ca Arabia Saudite ntikiri muri ivyo bihugu, naho benshi mu banyuruje indege zitwara abantu zakoreshejwe muri ivyo bitero bava muri ico gihugu. Irani, Siria na Sudani biri ku rutonde rw'ibihugu bifasha iterabwoba rw'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika, mu gihe Iraki, Libya, Yemen na Somalia biri ku rutonde rw'ibihugu aho abagira iterabwoba biri ku rutonde rw'ibihugu abagira iterabwoba bakoreramwo. Abasenateri b'abarepublika bakomeye John McCain na Lindsey Graham bari mu kanama ka Sena kajejwe gukurikirana ivyerekeye ibigwanisho baranebaguye ku munsi w'Imana itegeko rya Donald Trump riziririza impunzi n'abantu bava mu bihugu indwi bigizwe ahanini n'abayisilamu kwemererwa ku butaka bwa Amerika, mu kuvuga ko akajagari ryateye ku bibuga by'indege vyerekana ko iyo ngingo itiyumviwe neza. Trump yishuye ku rubuga Twitter mu kuvuga ko McCain na Graham badafise ivyumviro vyiza vyo gukingira Amerika.
Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Uwashyize hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi, amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
Y You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.